Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yo kuri uno mugoroba. Igisirikare cha Congo FRDC n'abarwanya ubutegetsi bw'ico gihugu bo mu mugi wa M23 babandanya guterana amajambo ku ngwano iri kwibera muri territoire ya Masisi.
Imirwano hano muri Kirori yatangiye ejo mu masaha ya saa 8 iri hagati y'abazalendo na M23. Ubwo izi mitwe ebyiri zashamiranye.
Uyu ni umwe mu banyagihugu mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ijwi rya Amerika ryamuhinduriye ijwi ryiwe ku mvo z'umutekano. Muri make kandi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, Dr. Denis Mukwege yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel mu mwaka w'2018. Yatangaje ko azokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora ategekanijwe kuba mu kwezi kw'12 kuno mwaka turimo. Hakurya ya Kongo mu Rwanda, ambasador w'ico gihugu muri Bwongereza yanenze gahunda ya leta y'Ubwongereza ku kibazo cabimukira. Ku mugabane wa Afrika ijyanye no kwisa, abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Niger bemeye ikiringo mfata kibanza c'amezi atandatu. Ido ni duyano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye. Ni mukanya isasemo hafi ya maradiyo yanyu. Reka makuru yacu tuyahere muri Niger. Abasirikare bakoze coup d'etat bemeye ikiringo mfata kibanza c'amezi atandatu. Ha basirikare wongeye kandi bemera ko Algerie iwe muhuza mu gutorera inyishu ibibazo bihanze Niger n'abanyagihugu bavyo. Fidel Nyongabo.
Perezida wa Algeria Abdelmajid Tebboune yashinze umushikiranganji ajejwe imigenderanire Ahmed Attaf kugendera igihugu ca Niger mu gihe ca vuba mu ntumbero yo gutanguza ibiganiro n'impande zose zegwa n'ikibazo. Kuri uyu wa mbere, abategetsi ba Algeria batangaje ko kuba bemeye kuba abahuza ku kibazo ca Niger bizokomeza kurushiriza inyishu ya politike muri ico gihugu. Avuze ko bizotuma inyishu ikiye mu mahoro itogwa ku nyungu y'abanyaniger n'iy'akarere kose ko muri Afrika mu burengero. Mu itangazo kuri uyu wa mbere, abategetsi ba leta ya Niger bavuze ko leta y'igihugu cyabo mu mpera z'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka yatanze isango y'amezi atandatu y'ikiringo mfata kibanza. Muri icyo kiringo, impande zose zegwa n'ikibazo cya politike cyo muri Niger zizorondera kumvikana ku bibazo byose mu gihe ataruhande na rumwe rukumiwe.
Fidel Niyongabo, urakenuye tuvengaho muri Niger tuja muri Ukraine aho umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'ico gihugu n'ayandi makungu Dmytro Kuleba yavuze ko yemera neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izoshobora gutora inyishu zikenewe mu ntumbero yo kubandanya iha Ukraine imfashanyo ya gisirikare. N'ubu turacari kumwe na Fidel Niyongabo.
Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ari kumwe n'umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire y'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya Joseph Borrell, Dmytro Kuleba yatangaje ko Ukraine yagiranye ibiganiro bikomeye n'abashingamateka n'abakenguzamateka b'abademokrate n'abarepublikani ba Amerika. Kuleba yemeje ko kuba batategekanije imfashanyo igenewe Ukraine mu itegeko ryerekeye amafaranga leta izokoresha mu kiringo cy'iminsi 45 iri imbere yemejwe ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije atari hinduka rikomeye mu migambi y'ubufasha igihugu ciwe. Dmytro Kuleba yavuze ko igihugu ciwe kitabona ko imfashanyo ya Amerika yahagaze kubera iki gihugu kibona ko idakenewe gusa ku vyerekeye Ukraine, kwikenewe kandi no ku nyungu zacu bwite. Kuleba yavuze ko iyo mfashanyo ikenewe cyane mu ntumbero yo kubahiriza umutekano mu makungu. Umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire w'umuryango w'umwe bw'Uburaya Joseph Borrell kuri uyu wa mbere yavuze ko Amerika izotora inyishu yerekeye kubandanya gufasha Ukraine. Umuvugizi w'ibiro vya perezida w'Uburusiya Dmitri Peskov kuri uyu wa mbere yabwiye abamenyeshamakuru ku Burusiya bubona ko hazogera igihe ibihugu byo mu burengero bw'isi bizorambigwa. Yamara yavuze ko yiteze ko Amerika izobandanya gufasha Ukraine.
Ijwi Amerika makuru yacu tuyabandanirize muri Misiri. Abantu baba 40 bakomerekeje n'umuriro wadutse ku biro bikuru vya polisi biri mu buraruko bw'igihugu. Ibindi na mugenzi wacu Oriana Itangishaka.
Umuvugizi w'igipolisi yavuze ko bamwe mu bakomeretse bavuriwe muri ico kibanza nyene, abandi batwagwa ku bitaro. abategetsi bavuga ko bitaramenyekana neza icyatumye uwo muriro waka kuri iyo nyubakwa iri mu karere ka Ismailia. Imiduga yo mu bwoko bwa Musehabaniha ishika kuri 50 n'indege zibiri byarungitswe muri icyo kibanza gutabara. Imiriro minini nk'iyo iramenyerewe muri Misiri kubera inzego zibijejwe zidakurikiranira hafi iyubahirizwa ry'amategeko agenga ugukingira ubuzima bw'abantu n'imiriro. Iryo sanganya ribaye mu gihe mu kwezi kwa 8 mu mwaka uheze uwundi muriro wadutse ku ishengero riri ku mugwa mukuru i Cairo uhitana ubuzima bw'abantu 41.
Oriane, urakoze. Hagataho abarwanyi babiri n'abapolisi babiri bishwe mu gitero cagabwe ku kirindiro c'abapolisi muri Pakistan.
Icyo gitero kitari citezwe ku munsi wa gatandatu cyagizwe n'abagwanyi barenga 10 mu karere ka Mianwali. Mu gitondo cy'umunsi w'Imana, igipolisi cyari cyamaze guhagarika icyo gitero. Abategetsi bamenyesha ko abagize icyo gitero bava mu gice cy'abagwanyi ba Tehrik-i-Taliban Pakistan, TTP, bazwi nk'abagwanyi b'abataliban bo muri Pakistan. Igipolisi cyari giherutse kwivuna abansi mu gitero nk'icyo cyagizwe na TTP kuri icyo kirindiro cya Makarwal mu ntango z'uyu mwaka mu karere ka Mianwali. Muri icyo gitero abagwanyi babiri barishwe.
Barakoze bagenzi bacu ku makuru agezweho ijyanye no kwisi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo muvise n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mu karere tuyahera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Inteko za leta ya Kongo FRDC mu mfunyapfunyo n'abarwanya ubutegetsi bw'ico gihugu bo mu mugwi M23 babandanya guterana amajambo ku ngwano iri kwibera muri territoire ya Masisi. Jimmy Shukurani bakomera adufitiye inkuru irambuye.
Nkuko byemejwe n'abaturage bo muri sheferi ya Bashali bavuganye n'ijwi rya Amerika, iyi mirwano yatangiye mu gicamunsi cyo kuri iki cyumweru gishyize. Yabereye ahitwa Kirorirwe, kamwe mu duce tugeze gurupe ya Bashali kayembe mu teritwari ya Masisi. Aka gace kari muri twinshi twigaruriro nayo mu 23 mu kwezi kwa gatatu gushyize, ubwo uyu mutwe urwanya leta ya Kongo wafataga amasantere akomeye yo mu sheferi ya Bashali arimo na Kicanga. Umuturage utashatse ku izina rye rivugwa kubera impamvu z'umutekano we yabwiye ijwi rya Amerika ku duce twibasiwe cyane ari Kirorirwe. Avuga kwibyati yabaturiye Kirorirwe guhunga berekeza handi hantu hatandukanye.
Nibyo, imirwano hano muri Kirorirwe yatangiye ejo mu masaha ya 8 iri hagati y'abazalendu na M23. Ubwo izi mitwe ebyiri zashamiranye hagati yabo, abantu baje kwirukanka cyane bagenda bahungira Petit Masisi aho EAC iri, abariho abaturage baza guhungira.
Uyu muturage yongeraho kuba impande zishya miranye ziteganye mu misozi ya Nturu na Muyange ku buryo isaha iyo ariyo yose ntambara ishobora gukomeza.
Se yaje kubasubiza inyuma, basubira inyuma ahitwa Iruvunda, naho M23 ikaba inari hariya kuri antene. Kugeza ubu ngubu rero abaturage muri Kirorirwe nakikije bose bagiye birukankira kuri EAC ni kuri Petit Masisi, naho kugeza ubu ngubu aho FRDC yo ihagara yeni ahitwa Kumutara.
Munyaye James wo mwishyirahamwe Agissons pour la République rikorera muri ako gace avuga ko M23 ariyo yatangiye gutera ibirindiro by'iyi mitwe ya Wazalendu.
M23 yatangiye kwataka ama defense y'aba autodefense aribo Bazalendu, iza kwataka abazalendu bari bari hakuno ya Nturo utya ubwo babatatse babazalendu nabo batangira kurwana nabo. Nta sasu na rimwe bya FRDC byigeze risohoka, ni M23 kugeza kuri ubu ihanganye n'abazalendu.
Mu masaha make imirwano itangiye, ubuyobozi bw'ayo 23 bwahise busohora itangazo aho bemeza ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zateye ibirindiro byayo. Muri iryo tangazo M23 ikomeje gushinja leta ya Kinshasa kutubahiriza amasezerano y'abakuru b'ibihugu by'akarere itera ibirindiro bya M23. FARDC nayo ibinyujije mu itangazo ibihakana yivuye inyuma. ahubwo nayo ikaba ikomeje gushinja M23 kutubahiriza amasezerano y'abakuru b'ibihugu yo gushyira imbunda hasi. Ibyo kwitana ba mwana ku mpande zombi byateye abaturage impungenge. Olivier Kanyejomba ni umuyobozi wa societe civile nshya mu territoire ya Masisi.
Ibi bintu biduteje impungenge cyane ubwo hagati ya FRDC na M23 bamwe basohoye urupapuro none bavuga yuko batewe na FRDC. FRDC nayo ikaza ivuga uturere twagiye dufatwa na M23 yigaruriye yari yaravuyemo. Turi gusanga ko ejo nangwe ejo bundi muruge kutwakiraho tukazabura naho turengana.
Depute Safari Nyagatare Olivier watowe n'abaturage ba territoire ya Masisi ku rwego rw'intara y'Ikivu ya Ruguru we ahangayikishijwe no kubona abaturage bahunga buri munsi.
Iki duhangayikishije n'abaturage bari guteseka cyane. Urabona ino ntambara imaze imyaka ibiri irenga. Abaturage bari guteseka, abantu barahunze kuva za Rucuru, bamwe bifata za Masisi. Ubu ngubu inkambi iburengo ziruzuye, iza Kanyarucinya biruzuye, za Rusayo haruzuye, abaturage ntibafite ibyo barya, babayeho nabi. Abaturage babeshejwe no guhinga ntibagihinga, ku buryo n'ibyo kurya buno bigoye. Ni ikibazo gikomeye cyane, abaturage bari kurara hanze, bari guteseka, bari kunyagirwa, abana ntibakiga byo murabizi. Inzira yose banyuramo ikaduha umutekano, abaturage bagataha, inzira twayishyigikiye.
Iyi mirwano yubuye mu gihe hashize iminsi mike gusa leta ya Kongo itangaje ko igiye kujya mu ntambara yeruye na M23. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Jimmy Shukrani Bakomera, urakoze. Tukiri muri Congo, Dr Denis Mukwege yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel mu mwaka wa 2018 amaze gutangaza yuko azokwitoza nka president mu matora yazoba mu kwezi kwa 12 uno mwaka. Iyo nkuru turaza kuyigaruka ko mu mwanya uri imbere ya hariko turanze tumira mate gato hamaduce tuja mu Rwanda. Uhagarariye u Rwanda mu Bwongereza Ambassador Johnson Businge aranebagura umugambi wa leta y'Ubwongereza ku kibazo cy'abimukira. Yavuze ko Ubwongereza bukwiye kuraba impamvu zose zitera abantu bava iwabo. Venuste Nshimiyimana aratubwira ibindi kuri ino nkuru.
Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'umuryango Led by Donkeys wamufataga amajwi atabizi, Ambassador Businge yavuze ko ashyigikiye gahunda yo kohereza mu Rwanda abimukira n'abasaba ubuhungiro mu Bwongereza, ariko yavuze ko Ubwongereza bukwiye kureba impamvu zose zitera abantu kuva iwabo. Ati nabwira Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu w'Ubwongereza kubibeshya cyane.
Bakwiye kugira gahunda ihamye y'igihe kirekire kugira ngo abantu badahitamo gushyira ubuzima bwabo mu kaga bajya mu Bwongereza. Kubera ko magingwa ya abantu benshi ntibaza hano kubera ko hari intambara mu bihugu byabo. Oya, baza kubera ko nta yandi mahitamo bafite. Baza kubera ko nta mizero y'ejo hazaza bafite. Ntibikwiye ko iki gihugu gikomeza kwifata nk'aho ari cyo cyakira impunzi neza, kizigirira impuhwe, kizirinda, kizifasha. Bashyize mu bucakara za miliyoni z'abantu mu gihe cy'imyaka 400. Bashenye Ubuhinde, bashenye Ubushinwa, bashenye Afurika.
Ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza Johnston Businge yakomeje avuga ko gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda ari intambwe ikomeye mu gushakira ikibazo cy'abimukira umuti ukwiye. Nibutse ko aya majwi yayafashwe atabimenyeshejwe mbere. Uyu muryango Led by Donkeys wamugezeho unyuze ku witwa Fen Saunders y'uburi kigo Chelgate cyagiraga inama Johnston Businge igihe yari minisitiri w'ubutabera mu Rwanda. Yavuze ko ibyo yabwiye umunyamakuru amufashe nawe amajwi atabimwemereye yabimubwiye nk'umuntu ku giti cye ko atavugira leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda nayo yavuze ko atayivugiraga. Ikinyamakuru The Guardian cyanditse ko umuvugizi wa leta y'Ubwongereza yatangaje ko bagikomeye ku mugambi wo kohereza impunzi mu Rwanda kandi ko bazakomeza kusobanura mu nkiko. Urukiko rw'ubujurire rwemeje mu kwezi kwa gatandatu ko iyo gahunda yo kohereza abimukira n'impunzi mu Rwanda idakurikije amategeko. Icyemezo leta iyobowe na Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak yavuze ko izajuririra mu rukiko rw'ikirenga.
Urakoze Venus Nshimiyimana ya nkuru rero narinje ku masonga iyo Dr Denis Mukwege muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yigeze gutsindira gashimwe kitiriwe Nobel mu mwaka w'2018 yavuze ko azokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu wa Kongo na matora ategekanijwe kuzoba mu kwezi kwa 12 kuno mwaka ibindi kuri no nkuru turabaza Temistocle Mutijima ari mu Rwanda.
J'accepte donc d'être votre candidat à la présidence de la République.
Aho hari ku murwa mukuru Kinshasa imbere y'amagana y'abamushyigikiye ubwo Dogiteri Mukwege yatangazaga ko aziyamamariza gutegeka Kongo mu matora azaba ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 12 k'uyu mwaka.
Bagabo bagore rubyiruko rwa Kongo nange ndu umunyakinshasa ibibazo by'abanyakinshasa ndabizi. Mwansabye ko nanjye nashyiramo uruhare rwanjye, nanjye nemeye gushyiraho uruhare rwanjye. Ntangaje ko niteguye gushyira mu bikorwa iyi mishinga ariko mfatanije namwe. Ku bw'ibyo nemeye kubabera umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye.
Ukwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu k'uyu muganga w'inzobere mu kuvura indwara z'abagore kwari kumaze iminsi kuvugwaho cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Kandi hakomeje kumvikana amajwi y'abamusaba ko yakwiyamamaza cyane cyane Bukavu aho yashinze ibitaro bifite umwihariko wo kuvura no kwita ku bagore basambanjijwe ku gahato n'imitwe yitwaje intwaro. Mu minsi ishizeho abaturage bakusanyije amafaranga ya Kongo asaga miliyoni 160 nk'inkunga yabo mu kumwishyurira umusanzu usabwa ushaka kuba umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Uku gutangaza ukwiyamamaza kwe rero kwakira ngo gishyika i Bukavu.
Ni umugabo ushyigikiye iterambere, umugabo ukunda abantu, uhora hafi y'abaturage. Twabyishimiye cyane rwose kandi nizeye ko hamwe na Dogiteri Mukwege igihugu cyacu gishobora kugera ku mpinduka.
Kuweka kandidati ya
gushyiramo kandidatire kwa Denis Mukwege wahawe igihembo cy'uwaharaniye amahoro mu matora ya 2023 kuri njye mbere na mbere nsanga ari kimwe mu bimenyetso by'uko dufite demokarasi. Kubera ko ntibikwiye ko habaho umukandida umwe kuko bigenze uko byaboneka nk'aho turi mu butegetsi bw'igitugu.
Uyu ariko abibona ukundi.
Njye nk'umuntu uvuka i Bukavu mbona yakaretse ibyo kwiyamamaza agakomeza kwibera muganga akomeze avura ababyeyi. Umurimo we amenyereye ibya politiki abirekera abanyapolitiki kuko we si umunyapolitiki, ni muganga. Hari ikinyuranyo hagati ya muganga n'umunyapolitiki, ni ibintu bibiri bitandukanye.
Dogiteri Denis Mukwege wamenyekanye nka muganga w'ibitangaza cyangwa se umuganga usa n'abagore yaramenyerewe nk'impirimbanyi iharanira uburenganzira bwa muntu n'ubutabera ku byaha byakorewe abasivili mu burasirazuba bwa Kongo. Azwi kandi nk'utarya iminwa cyangwa se ngo ace ku ruhande mu kunenga ubutegetsi bwagiye busimburanwa mu gihugu cye ko bwananiwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo no guhagarika amabakorerwa abaturage b'abasivili. Yagiye kenshi kandi atunga agatoki ibihugu byo mu karere cyane cyane u Rwanda na Uganda ko byaba byarakoze ibyaha byinshi byibasira inyoko muntu mu ntambara zabaye ndanze muri iki gice cya Kongo. Agasaba ko iby'ibi bihugu bivugwaho mu nyandiko yiswe Mapping Report yakozwe n'inzobere za Roni byashyirwa hagaragara kandi hagashyirwaho urukiko mpanabyaha rwihariye rwaburanisha ababigizemo uruhare bose. Kandidatire y'uyu muganga rurangiranwa icyarimwe akaba n'umupasitoro w'imyaka 68 y'amavuko ije ikurikiriza abandi banyapolitiki basaga 20 bamaze gutangaza ko baziyamamaza mu matora ataha. Abo barimo abazwi cyane muri politiki ya Kongo nka perezida uriho Felix Antoine Tshisekedi na Martin Fayulu Madidi wari watsinzwe mu matora aheruka.
Ijya hirya ariko mada niki mwinyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata uru munyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumuruka mana
shofe wenda banashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa
Combo taxi aji.
Taxi ikorera hafi mupaka.
ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigizwaho na
La Benevolence Agrara.
Combo taxi ni misi yose ya gatandatu ni ya Mungu igihe cy'isaha 12 n'iminota 20 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Tuje tubandaniriza ari amakuru yacu mu gihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu mu ntara ya Cankuzo barimira ku nkengera za parke ya Ruvubu basaba kuronswa inshumbusho kwera ibikoko vyama vyaboneye imirima. Inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye ifashijwe n'abakunzi bayo mu Burundi mu isomegwa na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Abo banyagihugu babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashima kurimira hafi y'ugo ruhongore kubera ko hamera cyane gusumba amasiba afise. Bakababazwa n'uko ibikoko bibonera ariko ntibashumboshwe. Uyu ni umwe mu barimira mu nkengera z'ugo ruhongore rwa Ruvubu.
Turarima ibikoko bica biza bikona ikibazo rero dufise twonewe ntituronkaho tuvugira. Mbwa twebwe haraho nk'abantu usanga bagenda guhiga ibikoko wewe bamufashe bamuca umunyororo nyine akora impimba. Mbwa twebwe twonewe hanumwe aronka agashu umbusho ibintu byiho byone uno mwaka aho nta nwari ibikoko byose zarabimaze kabisa.
No muntu wari ku mutumba kibingo baremeza ko barimira hafi y'uruhongore kama wa Ruvubu barima ntibimbure. Matias Bucumi umwe mu batowe kuri uwo mutumba avuga ko we n'abarongoye bagerageza kurinda ibikoko imirima yabo naho uburyo bakoresha atakinini bufasha.
Twe duhora dukingira mu kuparira tukaza turazihinda zisubira kubaka imiganda duce turaramo dari imboga tuzi turazihinda nukwamira nyene n'ururimi gonye tugatera amabuye n'ibinombe vaho hanyuma zikiruka cyane tukagira guti nk'umuriro ugishirira kugira ngo zibone ko umuntu ari hafi gishira zikakibona mu gishize imboga zica zigenda.
Ibyo biruko mu gihe hagati y'imirima y'abanyagihugu n'ugo ruhongore rwa Ruvubu hari kirere kingana n'ikilometero zone tampo mu Gifaransa. Hari ico kirere nicubahirizwa n'abarimyi nk'uko bivugwa na Make Bakunda Intwari ajeje ugo ruhongore ari naco gituma ibikoko bibonera imirima.
Haratekanijwe yuko hagati ya karimbi ka park n'imihana y'abene gihugu haba hariho zone tampo ikilometero. Mugabo dusha twisanga ba bene gihugu bagima bagakoza ku karimbi ahana usanga mbere rimwe rimwe neza ari ntambamye kuko usanga batse barimo baseregeta binjira muri park. Kukubura zone tampo bituma ibikoko bitagira umwitegenge bigisohoka park bico bishikira mu mihana y'abene gihugu. Niyo iteko nanye barategekanya yuko izo metero zoja ariko urumva nakantu kagihaze
nayo kubijanye n'ishumbusho aba babone basaba wajeje uruhongore rwa Ruvubu abona ko hari hakwiye gushirwaho ikigega kibigenewe nk'uko itegeko rigenga amashamba mu Burundi ribivuga.
Itegeko rigenga amashamba ryategekanye n'ikigega fond forestier mugabo gushika uno munsi itegeko rirabivuga mu gihe n'ikiraja bivanye n'intunganyo nshasha. Araho usanga rero abene by'ukwicira ikigega kitaraja bashobora kubura n'ingene botunganiriza kuko tugasaba leta yuko yodufasha ico kigega kikajaho kugira ngo hamwe byoshika hakakira uwononegwa ikigobe peye gishobore kuca cikora kwicuka ikigega byango byoro.
Ikigega bidakunda ko kijaho muri kino gihe nkuko bivugwa n'urongoye ikigo OBPE kijeje gukingira ibidukikije. Bereke Masi yatunga Imana umuyobozi mukuru w'ico kigega ku rwego rw'igihugu ahamagarira nyabuna abo barimyi kwirinda kurima ibitegwa bimotera ibyo bikoko.
Ikigega sinzi iyo coza kiva ariko ku banyagihugu bidoga cyo tumatiko turabanura ariko nk'ibitego usanga bituma bijya bikoko bisohoka nobyira nk'igitegwa cuburo n'igitegwa cy'umuceri cyane cyane ibikoko by'imbogo biramotegwa cyane n'ivyo bitegwa twamadubana na bene gihugu ivyo bitegwa aho hantu babereka kubirima bakabirima kure yahana rubibe n'iryo shamba aho hamwe rubibe n'iryo shamba bakarima ibindi bitegwa atakibazo bishobora gutera.
Uruhongore kamagwa Ruvubu rukora ku makumine umunani intara ya Karusi Ruyigi Cankuzo na Muyinga. Nkuko Make Bakunda Intwari ajeje ugo ruhongore kama abivuga rurimo ubwoko 44 bw'ibikoko 80% by'ibyo bikoko harimwo imbogo indonyi ingeregere n'ibindi bikaba birisha nk'uko wajeje uruhongore kamagwa Ruvubu arangiza abivuga.
Teriva Ndayishimiye urakoze kudusomera iyo nkuru y'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu gihugu cy'u Burundi. Dusubire gato muri Republika ya Demokarasi ya Kongo tubi aho kuwa gatanu abacuruzi b'abarundi banyiwe kwinjiza ibicuruzwa vyabo ku butaka bw'ico gihugu mu gisagara ca Uvira kiri mu ntara ya Kivu y'Epfo. Vedaste Ngabo.
Ibi byakozwe n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta mu rwego rwo kwimura ku nzego z'umutekano z'u Burundi bashinja guhotera abacuruzi b'abanyekongo iyo bagiye mu bicuruzwa byabo mu Burundi. Abagize rimwe mu ishyirahamwe rya Societe Civile muri Uvira kuri uyu wa gatanu biriwe mu muhanda wa Kavimvira mu birometero bitatu n'umupaka w'u Burundi mu rwego rwo gukumira ko abacuruzi b'abarundi baza gucururiza mu mujyi wa Uvira ku mpaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'u Burundi. Urujya n'uruza rw'abantu rwari rwagabanutse, abasirikare n'abapolisi bari benshi mu rwego rwo guhagarika iyo myigaragambyo. Gusa mu muhanda uva Kavimvira ujya mu mujyi wa Uvira, bamwe mu bagize societe civile bagendaga bagarika imodokari bareba niba nta barundi barimo ngo babasubize iwabo n'ibicuruzwa byabo. Mafikiri Mashimango Marte uyobora imwe muri iyo miryango muri Uvira avuga yuko bangiye abarundi kuza gucururiza ibicuruzwa byabo muri Uvira nyuma y'ibirego by'abaturage bari bamaze iminsi bakira ko bahotegwa n'abashinzwe umutekano bakorera mu muhanda wa Gatumba Bujumbura.
Kila Burundi wote munyeko navuka Burkongo kukuya huku munyeko na mizigo
kwa Burundi wese uri kwambuka azano muri Kongo kumusubizayo ufite imizigo turi kumwaka kugira ngo tubereke ko byaturakanje kuko bafite abagenzi n'abacuruzi b'abakongomani n'inkunga bageze mu Burundi. Bamwe mu bacuruzi ndetse n'abagenzi b'abakongomani banyura mu muhanda wa Gatumba Bujumbura bari muri iyi myigaragambyo bemeza yuko bagenda bambugwa n'abashinzwe umutekano bimwe mu bicuruzwa byabo baba bafite.
Twebwe turatugogwa ejuru ya ku mipaka turabandaza bato bato ku mupaka ariko tukavuga tugura kandi muri Kongo tujene mu Burundi tukaronga ngorane bakatunyaga bakabijyana. Saha tuko turasaba natwe abakuru batufashe turagogo abana tufise abana abagabo ndakazi bafise
barambure mbusu yose ntwambara mbusu aya kama ndi aya mbusu shasha ntwambara mbusu shasha utwaye kiro kisukari kyo kunywa baraki twara utwaye amavuta yo kuteka barayatwara kiro kimwe kinyama barakitwara nituzi tugire gute.
Aha ku mpaka wa Kavimvira hari bamwe mu bacuruzi bake b'abarundi twasanze bemeza yuko hari bagenzi babo bari bazanye ibicuruzwa muri Kongo abari mu myigaragambyo babasubirije mu nzira.
Abantu bari bazanye imihwi n'amavoka ni tomati hari ya ruguru na n'uwari yazanye intuze biharake byose baciye babitora babishyira ahantu bimwe amasho bayafata igipanga bakaza bari atemagurira ahantu mu gishanga nkaho abajya bamere bino baca bambara amashashe mu mutwe bakaca babitamo bakabihonyoreramo byose bakabyicira hasi
ngo kubera iki
ngo nta murundi ngo yodugiye kudandarizayo kuko ngo n'ubuzana ngo ibiro bibiri by'isukari ngabikuye n'abijanye mu Burundi umupolisi bita Jerove ngo aca bibaka.
Kubera uku kwangira aba barundi kwambutsa ibicuruzwa muri Kongo byakozwe byatumye zimwe mu mboga, amazi, imikate ndetse n'ibitoki bitagaragara ku bwinshi ku mupaka.
Bazana ibitoki, bazana ibiharage, bazana bazana imihwi, bazana ibitunguru, ibintu nyene by'injya nyene byose umwe wese yarangura icyo yiyumvamo nta n'umwe yinjiye.
Bamwe mu bayobozi bo muri Kongo bakorera ku mpaka wa Kavimvira bavuga yuko iki kibazo cy'aba bakongomani bahotegwa mu muhanda wa Gatumba Bujumbura cyaboneye umuti ku ruhande rw'u Burundi kuko bavanye mu muhanda bamwe mu bapolisi baregwaga guhotera abaturage. Imibare itangwa na bamwe mu bakorera ku mpaka wa Kavimvira yerekana yuko ku munsi yanyura abantu barenga 2500 abarundi bashora ibishimbo, inzoga, inyama, imbuto, amakara muri Kongo, abakongomani nabo bagashora mu Burundi isukari, amavuta n'ibitenge. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Vedaste Ngabo, urakoze no kuri we duce dusozera kwa makuru y'uno mugoroba ariko imbere guhana gahindukira nshuti bakunze bijugiye Amerika ngende ndayukije muri make ku Republika ya Demokarasi ya Congo. Dr. Denis Mukwege yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel mu 2018 yatangaje ko azokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe kuba mu kwezi kw'icumi na kabiri. Mwavyumvise kandi muri make muri Republika ya Demokarasi ya Congo inteko za leta FRDC n'abarwanyi ubutegetsi bw'ico gihugu bo muri M23 babandanya guterana amajambo ku ngwano iri kwibera muri territoire ya Masisi. Naho kuyerekeye u Rwanda, uhagarariye ico gihugu mu Bwongereza Ambassador Johnson Businge anebagura umugambi wa leta y'Ubwongereza ku kibazo c'abimukira, asanga Ubwongereza bukwiye kuraba impamvu zose zitera abantu kuva iwabo. Idonidi yano makuru yose muheje kumva mu ncamake n'ayandi mwumvise murashobora kongera gusubira kuyasanga kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Ningaha rero nshensozira makuru no mugoroba yakoze Nadia Taha na ingenieur Hélène bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane ni nahazwe niwe mwari kumwe kuri mikro Edir Gwema niwe yaraduhagarikiye ku izina rya bagenzi bacu bose ekipe y'uno mugoro batubipfurije kubandanya muranirwa mu byo muri mwo byose mugira ijoro giza mu banyu no mu vyanyu na hejo aho bukera mu bindi biganiro by'ijuru rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda.